ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ubasuhuza kandi mbahe ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ingingo z'ingenzi mu Burundi zamuka ry'ibiciro rya hato na hato ryateye impungenge ku hazaza h'ubukungu bw'icyo gihugu.
Burundi ubu usanuka teredushorera hantu nta mfashanyo yinjira mu gihugu, nta bamuza atunganyiriza imitaye muri iki gihugu bikwiye. Burundi ntibufite kapasite yo kurondera uburyo bukwiye mu madeni hanze ngo ushobore kugira icyo bwikorako. Umwimbu mu by'uburimyi uca uragabanuka.
Faustin Ndikumana ni impuguke mu by'ubukungu. Abantu icyenda baguye mu mirwano yashyamiranyije imitwe inyuranye yabitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho tariki ntarengwa umuryango CEDEAO w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba wahaye ubutegetsi bwa gisirikare muri Niger ngo bube bwashubijeho Perezida Mohamed Bazoum yageze kuri iki cyumweru harakurikiraho iki. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuyohere kwa avugwa hirya no hino ku isi muri Niger. Tariki ntarengwa yatanzwe n'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO ngo bafashe ubutegetsi basubizeho Perezida Mohamed Bazoum yageze. Uyu muryango wari watangaje ko nibitaba ibyo uzakoresha imbaraga gusubizaho Perezida wahiciwe ku butegetsi, ariko ukomeje gusabwa kugerageza inzira y'amahoro mu kurangiza iki kibazo. Sena ya Nigeria kuwa gatandatu yabaye yifashe kuri uyu mugambi wa CEDEAO isaba umukuru w'igihugu ari nawe ubereye umuyobozi muri iki gihe gushakisha izindi nzira zitari gukoresha imbaraga. CEDEAO ishobora gukomeza gahunda yiyemeje kuko ibyemezo by'uwo muryango bifatwa hashingiye ku bwiganze bw'ibihugu, ariko kuba habayeho imbuzi iturutse kuri kimwe muri byo hasigaye umunsi umwe gusa ngo ibyemezo bishyirwe mu bikorwa byatumye havuka kwibaza ku byerekeye aho uwo mugambi ushobora kwerekeza. Algeria na Chad, ibihugu bitari mu muryango wa CEDEAO bituranye na Niger kandi bifite ingabo zikomeye muri ako karere, byatangaje ko bidashyigikiye gukoresha ingufu kandi ko bidashobora kohereza ingabo zabyo muri Niger. Mali na Burkina Faso nabyo bitegekwa n'abasirikare bahiritse ku butegetsi abandi ba perezida, byo byatangaje ko uzakoresha imbaraga za gisirikare kuri Niger azabishoyeho intambara nabyo. Iri ikwa ry'ubutegetsi nibyo rishyize mu rungabanga bakarere ka Afurika y'Uburengerazuba kamaze igihe karangwamo za kudeta mu bihugu binyuranye, ubuheza nguni bushingiye ku myemerere ya kiisilamu n'ibihugu bimwe kugenda birushaho kwegereza Uburusiya n'ingabo zabwo z'abacanshuro ba Wagner. Ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryaraye rihagaritse ibikorwa byaryo byose muri Uganda kubera ko icyo gihugu kitakomeje amasezerano abemerera kuhakorera. Diane nini nahazwe nibyo tubwira.
Komisari mukuru w'ico gisata ariwe Volker Turk yavuze ko bavanya karenge muri Uganda kubera leta y'ico gihugu yanse kubandanya amasezerano abemerera kubandanya bakorera ku butaka bw'ico gihugu. Mu itangazo yasohoye ejo kwa gatanu amenyesha iyugarwa ry'ibiro vy'ico gisata muri Uganda, Volker Turk yagize ati: "Birababaje ko ibiro vyacu muri Uganda bigiye kugara. Imyaka 18 twari tumaze muri ico gihugu, twakoranye neza n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu, abanyagihugu bava itandukanye na leta mu ntumbero yo guteza imbere no gukingira agateka kazi na muntu muri Uganda." Umuvugizi mukuru gisata cha ONU kijejwe agateka kazi na muntu Ravina Shamdasani yabwijwe ya Amerika i Geneve mu Swisse ko mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka ariho leta ya Uganda yabwira ONU ko itazokongereza ikiringo c'amasezerano yemerera ico gisata kubandanya ibikorwa vyacu muri Uganda. ONU yashimangiye ko bibabaje kubona ikinjwe muri Uganda kuko kugayo impinga yari kirindende mu isata bimwe bimwe birimo ukubahiriza agateka k'abamenyesha makuru abaharanira agateka kazi na muntu natavuga rumwe na leta imbere y'amatora rusangi ategekanijwe mu 2026 muri ico gihugu. Itegeko rihasha abakundana bahuje ibitsina riri mu mategeko ONU ivuga ko ikinjuye rikirimo utunenge. ONU ariko irashima ko kubgayo yafashije Uganda gushyira amategeko y'imbere mu gihugu ku rugero rwamwe mu mategeko mpuzamakungu. Ijwi rya Amerika ryarondeye userukira Uganda i Geneve mu Swisse ahari icicaro gikuru c'igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu, ariko naco yashimye kwishura mu kwa kabiri yamara mushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Uganda n'andi makungu. Yari yarungikiye ikete ibiro vy'ico gisata i Kampala asigura ko igihugu cikwije mu vyo gukurikirana agateka kazi na muntu gutyo ko ritakiri ngombwa ko onu igumana ibiro vyayo mu vyagateka kazi na muntu muri ico gihugu muri iryo kete ryo mu kwezi kwa kabiri Uganda yanavuze ko kugara kw'ivyo biro bitazobuza yuko igihugu kibandanya gikorana n'ico gisata biciye mu buserukizi bwayo I Geneve mu Swisse eka n'igisata ca onu kijeje vyagateka kazi na muntu cavuze yuko kizogira ibishoboka vyose kugira ngo kibandanye gikorana na Uganda
I Lisbonne muri Portugal umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yashoje isangano mpuzamahanga ry'urubyiruko Gatolika kuri iki cyumweru asoma misa yitabiriwe n'abantu bagera kuri miliyoni imwe n'igice yabagejejeho ijambo ryumvikanisha icyizere cy'amahoro y'ejo hazaza imbaga y'abantu bitabiriye iryo koraniro yari yaharaye mu bushyuhe budasanzwe mu ijambo yabagejejeho nyuma ya misa uyu mukambwe w'imyaka 86 yasabye abakiri bato gutanga ibyo bakuye muri iri koraniro ry'iminsi 6 bakabisangiza abo basanze yagize ati inshuti zanjye mu nyemerere jye w'umusaza gusangira namwe mukiri bato inzozi nifitemo ingendana ni inzozi z'amahoro z'abakiri bato basengera amahoro babana mu mahoro bubaka ejo hazaza harangwa n'amahoro Papa Francisco wagombaga gusubira I Roma ku mugoroba wo ku cyumweru yabonanye n'abahagarariye urubyiruko rwo muri Ukraine bagera kuri 15 nyuma ya misa yo ku cyumweru yafashijwemo n'abasenyeri 700 n'abapadiri bagera ku 10,000 Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugiye no kuri Waishatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter yabaye X muradusanga kuri VOA radio yacu mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika Mu biyaga bigari duhere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage 9 baguye mu mirwano yashyamiranyije imitwe yitwaje intwaro muri sheferi ya Bwito teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru abakora imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu barasaba leta kugira icyo ikora ngo irengere ubuzima bw'abaturage bukomeje kubangamirwa n'imirwano muri aka gace ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera Shukran ubwo bushyamiranye bwahitanye abaturage bwatangiye ryari
byabaye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru mu masaha ya saa 10 agana saa 11 za mu gitondo ni muri sheferi ya Bwito mu teritwari ya Rucuru nibwo haje kuba ubushyamirane hagati y'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace ubu ngubu yibumbiye mu cyo leta yise Wazalendo igizwe n'insoresore zo muri utwo duce zahagurukije kurwanya M23 imitwe ya Nyatura na SMC ubwo yashyamira yarwanaga na M23 ni mu gace ka ni muri ako gace ka Bwito rero muri groupe Mayatongo aho icyo gitero cyaje guhitana abasivile bagera ku 9 kugeza ubu amakuru dufite nuko abo basivile bagiye bagwa mu duce dutandukanye kuko igitero cyakomeje mu gukomeza ku gitero gifata uduce twinshi tugeze iyo groupe Mayatongo muri sheferi ya Bwito niko abasivile 9 baguye muri icyo gitero gusa andi makuru dufite nuko havuga ubwicanyi ariko kugezana n'ubu tutaragiraho amakuru ahagije ariko hariho biravugwa ko hariho n'abandi bantu ike baba bagera kuri 6 nabo bakomerekewe muri ubwo bushyamirane Jeffrey
abo bantu bishyize hamwe mu izina ryo kugira ngo barinde abaturage ni gute bita barinzi b'abaturage kandi bakabahitana
ntabwo kugizana n'ubu biravugwa yuko aribo bahitanye kuko hari mu gitero barwanagamo na M23 muri ako gace twagerageje kuvugana na M23 kuko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yavuze yuko abo bantu bishwe na M23 abandi bakavuga yuko bishwe baguye muri icyo gitero gusa ni igitero baguyemo abitwa Wazalendo nabo ku ruhande rwabo bashinja ko abo bantu bishwe na M23 gusa na M23 nayo ikavuga yuko abazalendo aribo babishe kugeza ubu ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo tumenye mu by'ukuri ni bande bishe aba basivili 9 ndetse banakomerekeje aba bantu 6
ako karere gakomeje kuvugwamo ibintu by'ubushyamirane hagati y'imitwe yitwaje intwaro igisirikare cya Kongo kirihe igisirikare cy'amahanga kirihe
ingabo za yase akagace na agace ka karingabo za yaseza turutse muri Kenya na Uganda ndetse na Sudani yepfo nizo zikorera muri aka gace murazi yuko abasivile bo muri aka gace bakomeje gushinja ingabo za yase kuba zitagira icyo zikora bwangu mu kurandura imitwe yitwaje intwaro kuko hari ibikorwa bibikorwa naba bitwa wazalendo hariho nibikorwa bikorwa naba ba M23 kugeza na nubu ingabo za yase zikirebera muri ako gace ubona ko ubu ngubu nta ngabo za Kongo ifarides zikibarizwamo kuko kuva M23 yafata uduce twinshi two muri teritwari ya Rucuru ingabo za Kongo zahise zivamo zijya muri teritwari ya Lubero iri mu nkengero na teritwari ya Rucuru so nta ngabo za FARDC zirimo yewe habe na polisi y'igihugu n'uduce turimo wazalendo turimo ingabo za yase muri groupe matongo ubundi n'igice kinini kikaba kirimo ingabo z'inyeshyamba za 2023
nyuma y'ubwo bushyamirane buhitanye abaturage icyenda abandi bahatuye bameze bate umwo kumeza ute muri ako gace
na abaturage abenshi mu twavuganye nabo na abaturage ubona ko bamaze kwiheba nta barahunga haba habaye ubwicanyi bagahunga abandi baka abenshi bakaza mu mujyi wa Goma abandi bakajya mu teritwari ya Masisi abandi bakerekeza za Beni ni ukuvuga ngo igitero cyabaye habamo guhunga kw'abaturage ariko mukanya navuganye n'umuyobozi wa societe civile yo muri Tongo ambwira yuko nyuma y'icyo gitero abaturage bongeye kugaruka mu duce twabo ariko ubwoba buracyari bwinshi kuko ahantu abantu 9 bishwe mu gitondo kimwe gusa mu masaha agera kuri 2 gusa urumva ubwoba buracyari bwinshi gusa bo banakomeje gutakamba basaba yuko guverinema yagira ikikora vuba na bwangu mu kurangiza iyi ntambara ndetse bakanasaba yuko niba ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yaseze idashoboye kurandura yo 2023 vuba na bwangu zavanwa muri utwo duce ubundi leta nayo igafata ingamba zikomeye mu guhashya yo 2023
Jimisho Kran bakomera mu nyamakuru w'Ijwi rya Amerika aho mu Burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo urakoze cyane
Murakoze cyane namwe Jeffrey Mutagoma.
Tuje mu Burundi aho ibiciro ku bintu bikenerwa binyuranye byazamutse muri iyi minsi nyuma ya peteroli, isukari n'isima kuva tariki ya mbere y'ukwezi k'8 ibiciro by'ibinyobwa nabyo byazamutse. Na ibiciro byazamutse kandi ibicuruzwa ntibiboneka. Abahanga baravuga ko iki gihugu gishobora kuba kiri mu kaga mu bijyanye n'ubukungu bagasaba leta guhagurukira iki kibazo. Eloge Willy Kaneza.
Kuva mu kwezi kw'indwi guheze ariko haraba mu Burundi duhuzwa ry'ibiciro mu buryo bw'agasakisaki ubushobozi bw'umuguzi bwo bwagumye ari bwa Burundi nk'uko abanyagihugu batandukanye babyiganije ujya Amerika bavuga ko basa n'abarengewe naho mu mpera z'ukwa kane Perezida Ndayishimiye yongeye imishahara abasirikare na polisi bamwe muri bo bakaba bemereje ujya Amerika ko batanguye guhembwa ayikubye kabiri n'akarenga mu kwezi kwakurikiye hanyuma kuva mu kwezi kw'indwi bamwe mu bakozi ba leta bagatangura guhembwa hisunzwe kunganisha imishahara yanisununiyeho gato n'ahatarugero turashobora kumenya neza abakozi ba leta batari bake bavuga ko nyabuna umukoresha asa n'uwabagabiye akoresheje ukuboko kw'iburyo abanyagisha ku banku bagereranya n'iduzwa ry'ibiciro nubwo ibiciro byadubugijwe kubona ibicuruzwa byose biracyari nk'umuzi wibuye ku masoko no mu maduka cyo kimwe no ku masitasiyo ku bijyanye n'ibitoro abahinga batari bake bemeza ko ikibazo ahanini gihagaze ku kubura amahera y'agaciro cyane cyane amadolari ya Amerika akoreshwa mu kurangura hanze y'igihugu nk'urugero imbere y'uko haduka indyane za politike mu 2015 Uburundi bwari bufite ububiko cyangwa ikigagantega bizoza cy'amadolari ushobora kwikora ko mu kiringo cy'amezi atatu ubu iyo bw'inanase wabufise ayakoreshwa hagati y'indwi imwe n'indwi zibiri imvo nk'uko bisigurwa n'abahinga nuko ubutunzi bw'Uburundi buhagaze ku byingira ariko bugashorera hanze bike Fosse Ndikumana n'umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi akaba n'umukuru wa Parfum ishyirahamwe rihanira intwari ibereye
Burundi ubu dusa nuko atari dusorera hanze nta mfashanyo yinjira mu gihugu nta bamuza atunganyiriza imitaye muri iki gihugu bikwiye Burundi ntibufise kapasite yo kurondera uburyo bukwiye mu madeni hanze ngo ushe ku bikorako umwimbo mu by'uburimyi uca uragabanuka acaba n'ikinyoma cyangwa kiraguha ngo turikwije ubundi mwanya ngo umwimbo w'ibingo w'ibiribwa rwabaye murengera ngo tujya dushorere hanze amafaranga y'agaciro make tudafise arasesagurwa yatacamira atawuhana basaja mu cyo bita manipulasiyo y'amarundi
nk'akarorero ibiharuro byegeranijwe na Orikome ishyirahamwe rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta byerekana ko mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2020 byinjira mu gihugu zari inshuro zina zose hejuru y'ibisohoka icyunyura ibintu nuko ibisata byinjiza amafaranga y'agaciro nk'ikawa n'ubutare navyo biri mu kibazo kinini icyambere leta n'iyagitereranye igishira mu minwe y'abikorera utwabo bituma abarimyi batakironka imfashanyo y'ifumbire n'ibindi badebukirwa kurima ico giterwa njabuka amazi maze umwimbu uragabanuka cyane icyakabiri ico amahera agicuruzwa hani yo bajanwa kunyegezwa hanze y'igihugu kandi bice 70% z'amafaranga y'agaciro ava mu butare yo batagera mu kigaga ca leta nkuko president Evariste Ndayishimiye yavyidodonze akatari gake bamwe mu bakozi ba leta bibaza ko ubutegetsi bwadugije ibiciro by'ibicuruzwa byose vya nkenerwa kugira leta bikunde izibiri kinogo c'amafaranga y'umurengera izokoresha umwaka w'2023 ushira 2024 ibanje kuduza amakori n'amatagisi kugira nabashe guhemba abakozi bayo ishiramwe ya bukore hani inyungu z'abaguzi babazwa no kubona umuguzi w'umurundi yamateze umutwe nk'umumobwa aho kugishwa inama mu ngingo afatirwa Noel Nkunziza umunyamabanga mukuru wa buko
nihaja mu muco abasobanukira abaguzi benshi bateze gutumirwa ntibatumirwa kugira ngo haze igiciro cumvikanywe ibyo biciro n'ukuri bigumye uko biri birafite ingaruka cyane ku buzima bw'umuguzi twifuza ko bisubiza hasi aho bidashoboka basabe neza ko byubahiriza ko tumaze kubona aho bamaze gutangura kubirenza ko aha ndiho ubuzima bushoboka tuzi neza amikoro y'umuguzi umunsi
potendi ku mana bavuga ko igihugu kiri mu kaga mu bijanye n'ubutunzi agahanura abategetsi kutazanjanjwa ko
ibi bintu by'iduga ry'ibiciro biriko biza kubera igihugu cy'u Burundi kiri mu ngwane z'ubutunzi zidasanzwe abantu bategereza kubimenya na leta ikabyemanga kandi kubera ni nk'umwimbu w'ingeso z'ibiturire n'intwari itabereye yagumye muri iki gihugu iminsi itari mike uburetse uko turabyimbura
muri abo bayifata minanerwe harimo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe uyu mu minsi iheze yabwiye abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza mu buraruka havuka ko abanyaburayi bagetseye bakwiye ubufasha bw'abarundi Ndikumana yasomye neza itunganywa ry'amafaranga leta izokoresha asanga yateguwe ku buryo umunyagihugu batazigera aronka agahengwe kubera hazova hatizwe neza
no muri no bije hayo amafaranga ashika imiliyaridi 200 arengeye n'amakori dutoze yitwa ko azoja gusubiza abadeni guhemba abakozi amamisiyo atangiye kugwiza 200 murumva igihugu cy'Uburundi kiri mu ngorane zo gutunzi zidasanzwe tumuje biciro biduga kandi bigoye no guhagarika adafashwe ingingo zikomeye
leta y'u Burundi iraniye amabanki yo mu gihugu hagati y'amahera agera ku miliyaridi 300 nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe Parfum rikorera mu gisata cy'intwari ibereye iryo shyirahamwe rimenyesha kandi ku rugero rw'iduga ry'ibiciro ciro mu Burundi rugeze ku bice 26 birenga urwo rugero rwaheruka kuba muri ico gihugu mu myaka 90 mu gihe cyari muri Ambago iruhande y'iduzwa ry'ibiciro ku bicuruzwa bya nkenerwa n'amazu yo gucururizwamo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu ndwi iheze yadubwijwe igiciro ku bice birenga 500% ku bakorera mu masoko ya kijambere ya leta abadandaza bahagaritse gukora ku wa mbere leta yemera kuzosubiramo iyo ngingo eroje wika neza ijwi rya Amerika
ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC tugeze mu mwanya w'ikiganiro Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
mugomba mwumvirize Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
munenda kusikiliza Combo Taxi taxi ya Grand Lac
Madame, kabate kangu kama mshare kanaisha, kama kikali kwenye upasanjo kama mwisho kwa forte mama, jikazi mama angu. Basi niambi nipite gauche au droite.
Oh ya, tubanda nyiri barabara nyene.
Sawa mama. Mbo mimi naona magari za mingi kwa mbali. Na njoo ya kwanza mimi naona kuna kwa mbutiaja hivi mwa njia ya Rusangi.
Ndishofure habane z'umuntu ingena yagindira mu bana barahagati bihara
ibi umuntu awe ni munda bazimu awe haiko awe ivipi
mbonu nenga rikara guhagarika kandi rikagusa bashimitsi byabingera guma hindukira yara binyuma yiye
kwanza iko na kimbia nini uyo iko sa manya yako sa utaweza naona mzimu
ona shima pale shima kabisa
yawe
sini kwambia umuntu ni munda bazimu iko sawa
mba mfungure mba mari mabami
kumenga tebigo ida habingena mizi mbona alibi sana
sasa kama sifungule mi ataniaribishia gari na kuambia mama
ni mguru rani haka
alikusema afungui yewe tatuwe urakoze chane nyamuneka katusubiri duhu nje kwa mga wako
goduhu
katari kwa alikosu wakazi
Thank you.
kwa. Jua nini? Kwanza nitokee mu taxi yangu. Aone kama niko na client hapo kwa ananifanyia tu fujo hivi.
Yuda towe. Oya we, mimi subiza hare ha. Bari zaka kunyuta. Erega nanye ndo mushoferi nkawo. Ariko tagikyanje rwose bahisigaranye.
Ulisa nini?
Chahes, hari umushoferi w'umunyamahanga wagonze umwana riruka. Nuna bashoferi bose babanye mahanga banyura hanga hirusanye. Bari mwiga bukwanje. Shofi, kandi nyamari nama nakugira. Nuko rwose utakomeza ngo uje hare ha. Umva. Cyane ko na uri umunyamahanga. Nakazi kawe nawe. Cyetse ni ushaka kuziranya amazi kuzirusange ziguhondagura nawe cyangwa zikabazana kwica.
Mana yanze. Uwo muntu uri kuravuga tegeza kuba ari umwana wanje. Nukuri. Bahezeje kumpamagara ngo umwana wanje baramugonze. Ngo kandi n'umushoferi ngo twara amataxi y'abanyamahanga. Ngo yamugonze ngo none ngo bamubuze. Ngo yaciye yiruka. Gushika naye amasaha ntibaza ahantu. Bandanye turabe ko twoshika ni ngoga.
Ngo n'umuhungu wawe koko madam. Karaga umukara kawe mbese. Imbabada rwose nkurahiye impamo rwose ya mungu. Ntabwo nabishakaga pe. Babaga. Yewe natawe. Aho buriye mwana rwose niwe rwose wakoze amakosa yambutse atabanje kureba.
Kumbe ni wowe wangogeye umwana. Hanyuma ukacuhunga none mu butabarize.
Yo, ntabwo nabishakaga rwose. Kuko urumva mwana hari icyo twafaga ngo shofe rwose n'ukuri fasha rwose uvuga ni rwose ni impanuka nagize pe. Hey wowe yanshize urwara rw'induma ariko winduma madari.
Mama, pardon,
Frema.
Nawe mete, uwe kumuku mubaye. Na kwanza uko msema bongo. Kumato wa kiapo nasa utambesi mini mwingine njoma livifana, shapo ni wenjoma livifana. Ulitawa ule mtoto kweni. Wendio kwanza ulivitume mivyote. Uko responsable.
Haanyi makati tangula kumese raba.
Anadanganya Frema.
Mungo nuhuwe kitongo, nukana bubiku mkawa nuhuwa viru sana.
Juwazi.
Kumbariwe ya kota makota ngayi.
Mata, ya marawani.
Ibu lazik dobin. Uru mngicha nyuri gitu la gahura.
Mtu mubaya.
Shofi, mwosu na kukunja hagati achu. Ubanzu munde kire jenda mngere kikini.
Ujokini. Pana, pana.
Jokini, ibere yu komandi wa shikanga.
Kwa, mese. Kwanza saika mkamata njuri na polisi wambia. Verite yu tosemi kama wancho uko. Responsable.
Ya, uyo, se polisi koko.
Aumasha ta diskita ta kitu. Kalisa pali. We njo molitume yote makosa ni yako. Panapasha kupinire kabisa.
Makosa
wakosa. Kitu ya hindi kweli. Unavifano, unavitaka. Kisho unanza vicha vicha unadanganisha bengine.
Mashkowe.
Iba vizyo vini. Nindra mama kara wanubi wachu. Nisiko tukwitu wari ya tukwe mgenyene kuri polisi.
Wacha kwanza na ile. Usikia doki hizi vini yalikuwe kuna kia sema. Ee, anasema seni wa shofere bote. Jushu ni yetu njo batu seme mubaya. Shinjo batu bane kazetu ya ribeja. Sesha njo wa wachu.
Nami shaka.
Ile ni kupoteza ba shofere ba itranje nani. Valea. Fito uku.
Chari kigani ilo kombo taksi. Igi kino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Kombo taksi. Ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba.
Kwenye radio Voix d'Amérique.
Imiryango mpuzamahanga irimo uhuza ibihugu by'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari n'uwita ku mpunzi ya HCR itewe impungenge n'ukuntu abantu bahunga inshuro nyinshi bagatakaza ubwene gihugu. Iyo miryango yerekana ko ibice 80% by'abantu bahunze inshuro eshatu mu Burundi, mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Uganda n'ahandi batagira ubwene gihugu. Abarundi bahunze kuva mu mwaka w'1972 bari muri abo barasaba guhabwa ubwene gihugu aho bahungiye. Inkuru tubaza Pierre Claver Niyonkuru.
Ababyeyi bampunganye kuva mu mwaka w'1972 maze imyaka 9.
Uyu mugabo w'umurundi yaganiriye n'ijwi ry'Amerika aba mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania. Igice kirenga c'imyaka yiwe 60 akimaze mu buhungiro. Mu buzima bwiwe yahunze inshuro zitatu.
Mu mwaka wa 1993 mpungana n'abana bane. Muri 2015 nja mpungira Nyarugusu kandi n'abana nabyariye naho bose ubira y'ubu ntibitwa Barundi kuko ntibazi ngo tuzoshikira he bizogenda gute. Urumva nta kazoza jewe ubwanje mfise n'abana banje bafise.
Ivyo avuga bishimangira icegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu bivuze ibihugu vya Afrika y'ibiyaga binini CIRGL n'ishiramwe mpuzamakungu ICER gitaye impunzi. Izo nzego mpuzamakungu zerekana ko zifise amakenga kw'abantu benshi bashobora kuba nk'agati ka waga batagira igihugu kibemera kubera uguhunga kenshi. ayo mashirahamwe avuga ko amatohoza y'abahinga bayo yashimikiye ku Banyarwanda bahungiye muri Congo, abakongomani bahungiye mu Rwanda no mu Burundi, hamwe n'abava muri Sudani y'Epfo no muri Congo bari mu Buganda. Ayo matohoza yerekana ko abenshi muri abo batagira ibibaranga byo mu gihugu ca bibarutse, abana bavukiye mu buhungiro nabo ntibandikwe. Ababangamiwe cyane nizo ngaruka mbi n'abamaze imyaka irenga 20 mu buhungiro, hamwe n'abana babakomoka ko n'abuzukuru bavukiye muri ubwo buhungiro. Uyu mugabo agira kabiri yaganiriye n'Ijwi rya Amerika, ababyeyi biwe bamuhungukanye mu myaka y'1990 asubira guhunga ubugira kabiri atani imyaka 10 aramara mu Burundi. Arabizi neza kuko ubu nawe yasubiye guhungira ubwa gatatu muri Tanzania, yaravyariyeyo n'abana batari bake.
Imbyaro umunani, abo bana biragoye nta bwenegihugu bafise bitwa. Umuntu rero arashobora guhunga kenshi akisanga atabwenegihugu akifise.
Muri raporo y'abahinga bahashe na Sayo Jean bahanura ko ibihugu byahaje indaro bene izo mpunzi zitakimenya amamuko yazo byo ziha ubwenegihugu. Abo bahinga basigura ko bene abo bantu bataba bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu ku rugero rwiza. Icyo bikoze iyo raporo ivuga ko kuronka ubwenegihugu bitoroshe, ndetse ko buronka umwe ku ijana ku bandi nabo no kongereza ikiringo cy'ubuhunzi biguma ari umuzi w'ibuye. Aba Barundi babona ko uwo ari umuti, yamara bakavuga ko intambara zidahagaze icyo kibazo kizokwama kigaruka.
Aho bigeze ubu nasaba ko iki gihugu cyombo bwene gihugu kuko ni naco nisunze kubamwo cyane, nabyariyemo n'abana benshi.
No gusaba ubwene gihugu aho ugeze usanga bigorana kuko nta rukaratasi rw'amavuko ubwa mbere ubufise gw'icyo gihugu. Urumva nka jewe haba mu Burundi kubera guhunga no kongera umuntu yiruka, ibyo bipapuro ntavyo bashobora kuguha.
Ingorane abo bahinga ba Seyreje na Aser bemeza ko zikomeye nuko ibice 8% by'izo mpunzi aribo bafise ibibaranga, haba ibyaho bahungiye cyangwa ibihugu baturukamwo. Izi mpunzi z'Abarundi zimaze guhunga inshuro zirenga zitatu zirahafitiye inyishu.
Akarere kirabiye hirya, ibihugu byose bifise impunzi gutanga ibipapuro by'amavuka intambara zihere abana bacu ntibashobore kuba botakaza ubwenegihugu cyangwa ngo bahunge bisubiriza nk'uko twebwe byagiye bidushikira.
Igihugu cy'u Rwanda gitangwa ko akarorero ko giha abana bavutse ibyangombwa, mu gihe muri Congo abahunze bafise ibyangombwa byerekana ko bavukiyeyo batarenga ibice 28%, kubangiye mu Buganda naho bakaba ari ibice 6%. Abahinga ba Seyegeri na Aser bahamagarira ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini bya Afurika guterera bimwe biboneka mu kurandurana n'imizi ingaruka ziterwa no kubura ubwenegihugu bitewe no guhunga kenshi. Wundi mote ku bwa Aser na Seyegeri no guhindura amategeko yorohereza abahunze inshuro nyinshi cyangwa bamaze igihe kinini mu buhungiro kuronka ubwenegihugu, hamwe no kwemera kwandika abahunze naho boba barengeje imyaka kubera iwabo batakironkayo ibibaranga. Mu mwaka w'2014 n'ishyirahamwe mpuzamakungu Seyegeri giha ikiringo cy'imyaka 10 kugira ngo rirandurane n'imizi icyo gihita ukutagira igihugu muri ako karere kubera ubuhungiro bw'igihe kirekire. Byemeza ko naho hasigaye umwaka umwe iryo sekeza atakinini ryashitse ko. N'ishyirahamwe mpuzamakungu ryerekana ko ubu ibitigiri by'abatagira igihugu kibemera mu Burundi, mu Rwanda, muri Kenya, mu Buganda na Sudani y'Epfo barenga 300,000, ibitigiri kanoni ntibizwi neza. Ayo mashyirahamwe avuga ko barenga bo inshuro nyinshi hagiyemo ababakomoka, ko ubona ko n'ibyo biharuro byavuye mu bihugu bike nk'uko ayo mashyirahamwe mpuzamakungu abimenyesha. Pierre Claver Nkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ishuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyashoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.